Turashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda naho tugasamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro mutwumva Tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiana Ninahazwe. Mu Burundi umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi wemeza ko abanywanyi bawo babandanya kuburabuzwa.
Ahubwo ababwira ati warahise muti wawe narahise muti wanje reka tutanguke iyo tuja ni hamwe honyine ni wakora ibyo abarundi bashima bose batagukurikira.
Uyu ni Agaton Rwasa atwara umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Burundi. Muraza kumwumva handi hato muri no makuru kandi muza gukurikirana ikiganiro c'igice twagiranye cyari twagiranye na Alexis Nduhije atwara umugambwe MSD utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Burundi. Muyagize uhige nino ku isi Sudani yagiriza Ethiopia kwica abasirikare bayo 8 n'umusivile umwe mu ntambara ya Ukraine n'Urusiya. President wa Ukraine yasabye abategetsi ba G7 imfashanyo za gisirikare zihutigwa. Ano makuru yose turarambura mukanyi sase mu hafi ya radio yanyu. Nongere ndabahe ikaze reka makuru yacu tuyahere muri Ethiopia ho Sudani yagiriza ico gihugu ko yishe abasirikare bayo 8 n'umusivile bari bapfungiwe ku murwa mukuru ya Addis Ababa. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Fidele niyo ngabo ya duteguri ino nkuru. Fidele tubwire ivyo nkuru.
Yego Diane, gisirikare cha Sudani kumusu imana camenyesheje ko icwa ryabo bantu ari gikorwa kigayitse cavuze ko kizokwishura kuri ubwo bubisha mwitangazo casohoye. Icyo gisirikare camenyesheje abo bantu 8 bishwa baribo no kugende bafashwe n'igihugu cha Ethiopia n'abategetsi ba Ethiopia babitangaje ku cyese. Imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibanye yagira ati tuka mu myaka ya vuba bifatiye ku matata amaze igihe kubice bitari bike bikoreshwa mu byerekeye uburimi biri ku rubibe bisangiye mu karere kitwa Alfa Shaka. Sudani ivuga ko ibyo bice biri ku butaka bwayo bifatiye ku masezerano agabura imbibe hagati yayo na Ethiopia yashyizwe ko mu myaka ya mbere yo mu mwaka w'igihumbi n'9 gutana mu mitwe kwaragiye kuraba hagati y'ibyo bihugu byombi mu kiringo cy'imyaka ibiri irangiye. Byari nyuma y'uko Sudani ivuze ko yigaruriye igice kinini cy'akarere ka Alfa Shaka bigasaba Ethiopia gukura inteko zayo mu bice bibiri bivuga ko biri ku butaka bwa Sudani. Mu kwezi kw'11 mu mwaka urangiye 2021 ambasade ivuga Sudani urantumwe ivuga ko abasirikare bayo 6 bishwe mu gitero cakozwe n'igisirikare cya Ethiopia muri ako karere. Ibyo bihugu byombi byaragiranye ibiganiro bigenewe gutorera imyinshi amatati yerekeye akarere ka Alfa Shaka. Bya nyuma biheruka kuba byabereye ku mugwa mukuru wa Sudani Khartoum mu kwezi kw'12 mu mwaka w'2022 namara ntambwe byagize.
Urakoze Fidel. Umucamanza mukuru wa sentare nkuru y'igihugu cha Nigeria yatanze imihoho nyuma y'indwi imwe gusa yuko bacamanza byo sentare bamwagirije kujya ibiturire we arabihakana yivuye inyuma. Nubu inkuru turaza mugenzi wacu Fidel iyo ngabo.
Umucamanza mukuru Tanko Muhammad atanze imihoho mu mabanga yiwe mu ijoro ryo kumunsi w'Imana nkuko umuvugizi wiwe yabitangarije itororokanizo ry'amakuru ryo muri America Associated Press. Yamara ntiyatanze impamvu z'iyo ngingo. Tanko Muhammad afise imyaka 68 muri iki gihe yari yagenywe muri ayo mabanga mu kwezi k'8 mu mwaka w'2019 asubiriye uwitwa Walter Onogen yakurikiranywe ku byaha bya ruswa. Ubutanga imihoro kwa Muhammad kuje indwi imwe inyuma y'uko abacamanza 14 bo muri sentare nkuru y'igihugu basohoye ikete rimwagiriza ruswa. Iryo kete rivuga ko yihoreje ibyabo bacamanza bamusabye. Bamenyesha ko naho inama nshingamateka y'igihugu yongereje amafaranga agenewe sentare nkuru y'igihugu urwego utarangura akazi zikago neza kubiberekeye. Bamenyesha ko ivyo atawo bisabirako. Itegekanijwe ko umucamanza mukuru mushasha wa sentare nkuru y'igihugu atangazwa akongera akemezwa mu mabanga yiwe mu misi iri imbere.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Barakoze bagenzi mugenzi wacu Fidel niyo ngabo akuru amakuru yose yaduteguriye akabahejeje kudushikiriza mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. So Imyaka itatu hejo yararumanye umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi utanguye gukora ku mugaragaro iyo myaka yahimbayije ejo kwa Mungu mu ntara ya Cibitoke muri uwo mugambwe bakamenyesha ko abanywanyi babo baburabuje kugira ngo ntibitabire ivyo birori. Inkuru tubaza umenyeshamakuru wacu Desire Hatungimana.
Ku kibuga cy'umupira w'amaguru muri komine Rugombo intara ya Cibitoke ni abanywanyi uwo mugambwe bakiriye agatongo wa Sarongo SNL ku rwego rw'igihugu. Uchumi Ananias Arongo SNL mu ntara ya Cibitoke niwe yakiriye ndongozi yaramenyesheje ko bahura n'ibibazo byinshi bijyanye no kuburabuzwa. Yashikirije gwasa ko abarongoye umugambwe SNDDD duri ku butegetsi bababuza kubaka ingoro z'umugambwe wabo, abajejwe intwaro nabo bakababuza gukorera ku mugaragaro.
Tufate kuri bikorwa twarimoze mu nyandiko yashuka mu ngiro hararanitswe amanama atandukanye yo kuzira ku mitumba yose. Uno musi mu gitondo tumise kama inahose yazwiye ku mitumba yaba nabo umuntu wetaye ibikorwa tukadusaba rero nuko bigendo kubana n'itagati y'ibigambi hoba ari ukuntu kubahenza agateka k'umuntu wari wese kandi ahabwa n'iki n'amategeko.
Agatongo asa mu ijambo ryiwe yamenyesheje abanywanyi biwe ko bogira umutima rugabo wo guhangana n'abakeba babo ariko atawe bari ugwara. Amenyesha ko ako gatotezo bagirirwa kazotinda kagahera.
Ibyabahanirira babanje ariko muri bata abantu bashobora kugira ubwoba muri ntabwo bavuga yuko batsinze bavuga ko abantu bose bahereye iwabo bagatinya ko abatsinze bakorana baratsinze by'ukuri cyane bari intsinzi iki ni kibigaragaza.
Mustane wa komine Rugombo Gilbert Manirakiza amenyesha ko muri komine arongoye imigambi ibanye neza n'ahatazi bana zidakomanya amahembe. Amenyesha ko ibivugwa ko abanywanyi basenere batotezwa no gushikuza.
Ikiriho nuko abantu mu kibano barashobora gushamirana bapfuye iby'imigambwe bivuye kutamenya cyane cyane niyo mbonyamo aho dukunda kubona biva kutamenya. Ibyo rero twebwe iyo bishyise turahamagara abo bantu tukabasigurira ko abantu bwiza kubana mu butandukanye bwabo bamwe bose kandi bwiza gukora igikuru gusa bisunze amategeko muri rusangi. Abanyonyi b'umugambwe SNL cyane ko b'umugambwe SNL muri komine Rugombo birakogwa neza cyane kuko ntagiye na kimwe baratumwesha ibikorwa byabo batekanije ngo bareke kuba.
Warongoye umugambwe SNL ku rwego rw'igihugu yasabye abo bajejwe intwaro gukunda abo barongoye ku rugero rumwe acasozera aronse impanuro abanywanyi biwe.
Nyabuna nyatso w'umuntu asuha kubera abagise mu mitima yabo gusuha kumusuhuza ahubwo arababwira ati warahise n'iki wawe narahise n'iki wanje reka tutambuke iyo tuja ni hamwe honyine niwakora ibyo abarundi bashima bose batagukurikira.
Iryo totezwa abanywanyi ba SNL bamenyesha ko bagirirwa riravugwa no mu zindi ntara z'u Burundi. Kuruna w'Imana hari ingoro y'umugambwe ya SNL muri zone Muhwazi komine ya Bitsinda mu ntara ya Ruyigi yarayituriwe n'abantu bataramenyekana nk'uko abarongoye uwo mugambwe aho mu Ruyigi bamenyesha. Itegeko nimero imwe agakwego gahagaze 16 ryo kuwa 10 ukwezi kw'icenda umwaka w'2011 rijyanye n'itunganywa be n'ibikorwa by'imigambwe mu ngingo yaryo ya 11 rirerekana ko imigambwe ifise uburenganzira bwo gukora inama, gutunganya amakoraniro no kwiyamamaza. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana, urakoze. Iyo nkuru yawe bakunze b'Ijwi rya Amerika bashobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu ukoma mu gihugu cy'u Rwanda muri Rubavu neza na neza mu murenge wa Canzarwe. Hari umuco utamenyerewe muri ico gihugu. Abakobwa baba muri uwo murenge bavuga ko bibagora kuronka abagabo mu gihe hatabushobozi bafise bwo kugura ibishingiranwa. Ivyo ni vyo umukobwa agenda atwaye giye kubaka. Inkumi n'abasore ndetse n'abakuze bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeye ko mu bishingiranwa babwirizwa gutwara nk'abakobwa hatabwirizwa kuburamwo amabati. Uyu muco bamwe barawushigikiye abandi bakawurwanya. Ijwi rya Amerika ryarungitse icanzarwe. Mugenzi wacu Eric Bagira ubusa avugana n'impande zitandukanye.
Adeline Nzasenga y'imyaka 32 y'amavuko atuye mu kagari ka Rwangara mu murenge wa Cyanzarwe mu karere ka Rubavu mu cyahoze ari komine Rwerere ubu ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Numwe mu bemereye Radio Ijwi rya Amerika ko bigoye kubona uyu mugabo uri umukobwa utifite icyarimwe uvuka mu muryango ukennye yatubwiye ibyangombwa nkenerwa ku mukobwa witegura kurushinga.
Ni ibintu bizwi ukuvuga ngo niwe umukobwa akundanye n'umuhungu agomba kuzajyana saro akajyana amabati, hari n'abasigaye bajyana moto, akajyana televiziyo, ibyo kurya by'ibishimbo bindi bishimbo birayi ni byinshi ugasanga nka Daihatsu iruzuye.
Nzasenga yemera ko nawe hari abasore bagiye bamubenga bamuziza ko adafite ubushobozi bwo kubona ibishyingiranwa, ubu intego ni ugukora ibishoboka akabibona nk'urufunguzo rwo kubona umugabo.
Ntabwo mfite ariko ntakibu ndi gukora mbishaka
hasi no hejuru mpaka igihe uzabibonera ukabona umusore wabiha
cyane twakumvikana twahuze. Akeshi ntabwo izo ngo zijya ziramba ariko nyine abari nk'ikibombo kizirika wese niba mukeneye urabishaka, wamara kubishaka mukabana ubundi rwazasenyuka rugasenyuka ukaba nk'abandi bose ariko wamubonye.
Ese umusore witegura kurushinga we muri aka gace bimusaba iki? Ni ikibazo twabajije Nzasenga.
Ubu usaba afite iki gapfa kuba ari umuhungu gusa, hari n'igihe n'inzu muyifatanye cyangwa umukobwa akayubaka. Niba we ku mufuka we ku ruhande rwe nta kintu afite ariko umusore aba ari gutagetinga akavuga ati byibuze umukobwa nimujyana iwabo bazantire.
Jacqueline Gikumi w'imyaka 23 y'amavuko nawe yemeza ko umukobwa utifite cyangwa iwabo ari abakene kubona umugabo bikimubereye ihurizo rikomeye.
Nari umuhungu wagutwara nta kintu cyo ufite n'ubumenyi wambukura hisi.
Niyo warangije amashuri nta kazi ko ufite ntabwo yakujyana, ubwo ziyakujyana mu rugo rw'iwabo se nyine mukabana neza akubaka inzu nawe ugashyiraho iki? Ugashyira amabati niko bimeze.
Ni ihame
cyangwa se warangiza no kumwubakira akanaguhakana muri make
nabyo bijya bibaho
benshi cyane.
Si urubyiruko gusa rwa cyanza rwemeza iby'uyu muco ku bashaka kurushinga muri aka gace, ahubwo n'abakuze babihamirije ijwi rya Amerika. Emmanuel Mutumishi n'ugatemera ko abakobwa batabona abagabo mu nzira afata nk'ikiguzi, hari kitagomba kubura kivuye iwabo w'umukobwa cyerekeza ku musore bagiye kurushinga.
Ahubwo uko bigenda ni igihe umusore aba afite gahunda yo kubaka n'umukobwa afite gahunda yo kubaka bagahuza umutungo. Iyo habayeho kugira ngo ubu bwabo bashaka n'inda mutungo bafite, buri wese aje kubiganiza ku babyeyi be. Ubu ngubu icyo akora byo ngo umuco buhari bari kubagurira amabati. Abasore bose ukubaka inzu ukamenya ko kwa nyoko bukwe uwo mukobwa kugira ngo azabeho neza nk'uko babishaka, ayo mabati bakayazana. N'uwo mukobwa n'ibintu naho kuzana ibintu amabati gatariho, ubwo mukobwa ni nga abashingiwe ndaburira indama turi hari.
Tuvuye kuri Mutumishi twabajije uyu musore ukuri kw'ibivugwa muri aka gace k'iwabo.
Izo ni ibintu bihari byatanu ariko umukobwa iwabo we batifite aba yahiye nyine ajya mu duka za shopinga ariko yari umwana w'umukene ntacyo yageraho nyine urumva nawe urabizi.
Ku bwa Mutumishi abashakanye muri ubu buryo ingo zabo zishoboka kubw'imbaraga z'amategeko.
Wenda kubwo amategeko azaba ari kubafasha kubaka ingo bizashoboka, ariko rimwe na rimwe ubona nawe ndambaraga zirimo kubere ko hari igihe hatagaragara mu rukundo akaboneka mu butunzi. Abasore badashoboye gukora byo banahanga amaso kuri abo bakobwa no kwa nyirabukwe ati ko kwa maruko yari akantu nzaje ndifata mu mifuka.
Uyu muco uri ku gisenyi urajya gusa n'uw'ijwi rya Amerika yigeze gusanga mu murenge wa Nyabitekeri Nyamasheke. Aha byasabaga ko niba umusore asuye umukobwa ari ihame ko amutekera isake bitaba ibyo bakabyara nabo. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu ntibushyigikiye umuco kuko bwemeza ko ukunze gutera ibibazo. Gana yiri Defense Kambogo ni meya w'akarere ka Rubavu.
Iyo umusore n'umukobwa bagiye kubana bagendeye ku bintu iyo batayibonye cyangwa se niyo hajemo ibibazo usanga biduteza ibindi bibazo bikomeye. Aravuga ati njye namuhaye amabati yanjye none yanze ko tubana, n'ibibazo twagiye duhura nabyo. Niba ari ivangamutungo ribe ari uko bamaze kujya gute ngo bageze imbere y'amategeko, ariko kwa bibitegeko mbere ko umuntu abana ibyo ngibyo nibyo ari byo kutumuco cyangwa se no kutubahiriza gahunda za amategeko ya leta. Ibi ngibi kujya kubana ni urukundo, ariko ntaho umusore agomba gusaba umukobwa ngo amaze utange ibi ngibi kugira ngo tubone tubane.
Aha ku Gisenyi kandi mu mirenge nka Nyamyumba hari undi muco uzwi nka Ndongoranitunge, aho abagore baho baba basa n'abahariwe inshingano z'urugo kuruta abagabo. Mu ndorerwamo nk'iyi umugabo akomeza gufatwa nk'umwami mu rugo, mu gihe ihame rya Leta y'u Rwanda hari ukwimika uburinganire n'ubwuzuzanye mu muryango. Ibi biri ku Gisenyi n'ahandi hari abasanga bishobora kuba intandaro y'amakimbirane y'urudaca mu ngo asigaye yumvikana umunsi ku wundi. Akarere ka Rubavu kakemeza ko ibi byose bizahinduka binyuze mu bukangurambaga butajegajega mu nzego z'ibanze. Yahavuye ubusa ry'u Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'ibiganiro vyacu mu kanya.
Ndi cyari cyari kumata. Niki muriye gera ariko? Abanyabugongera ntabwo njya ndizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe duwe muko.
Eh, yego rata. Uru mujya usangi kazi kuko ndo bagenda bimyozora nk'inkasaba.
Ari kabina simbu mu rwanda. Shofe, wenda wana shakuru wachi rusangi, uradutukwara neza kandi ndakwizeye.
Niye kwetu ni bugu.
Nikada?
Ndiye bugu.
Wiki? Nukumba kwa mwenye wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Ya ba. Shofe, twigebe. Komba taksi yaje.
Taksi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Komba taksi mwite gurirwa kandi mukayizwaho na
La Benevolence ya Gloria.
Juga Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda umugambwe MST utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi na PPD giri jambo urimo bamwe mubahoza ari bicocoro mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi bakaza kuva muri uwo mugambwe bankamanda ya gatatu uyu muhisi Pyankuruziza mu 2015 bandikiye kete president wa Kenya Uhuru Kenyatta bamusaba ko muri kino gihe atwara umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC yo kuri bishoboka byose uwo muryango ugafasha mu gutorera umuti ibazo bavuze ko ari vya politike y'u Burundi birimo iby'umutekano n'intwaro ibereye bakifuza ko ivyo bigani gutorera umuti byoca mu biganire mu kiganiro cihariye Alexis Nduhije atwara umugambwe MST yampaye mukanya muri isanga natanguye ndamubaza ibindi biri mu ikete barungikiye Uhuru Kenyatta atwara EAC akari nawe president wa Kenya
twashatse kwerekana yuko amareta n'ivyo arashobora gutora inyishu z'ibibazo mu bihugu ariko atora inyishu z'ibibazo yishimikije ukuba twokwita abandi baparteneri none patike imigambwe hamwe na sosiyete sivile mu Burundi nivyo twamusavye yuko mu Burundi akenera ibiganiro abarundi bari muri politiki imigambwe sosiyete sivile hamwe na leta bakicara washaka n'abagwanya leta baciye mu bigwanisho bose bakicarana kugira ngo batorere inyishu y'amatora atibwa mu Burundi n'ubwo butegetsi bwizizira ku butegetsi ku nguvu ku gikenye cya gisirikare ubwo butegetsi dushaka twicarana kugira twumvikane uko amatora azogenda atibwa nibatsinda batandanye batwara abarundi mu mahoro n'umutekano
ayo matora
ku butegetsi
ayo matora muri ko muravuga na yaryari n'amatora yo mu 2027
n'amatora yariyo yose n'amatora ari mu 2027 ari mu 2030 ari mu 2025 n'amatora tuzobanza kwicara tukagiranira ibiganiro tugashika ku nyishu y'ingene azotegurwa neza atibwa kandi atazosubira kwibwa na rimwe dushaka ko abarundi bobonye n'ubwabo babwira ubutegetsi biciye mu matora akaba aribo bashinga akazi ko gutwara abo batoye
ibyo biganiro Kenyatta abigizemo uruhara leta ikemera ko mwicarana vyoshingira ku matora gusa canke hari ibindi bibazo vy'inkoramutima mwoyaga hagati ya mwebwe na leta y'u Burundi
ikibazo cy'amatora ni kinini cyane ndimo gifate nk'uko ari ikibazo cyoroshye ko amatora ahera mu ibwirizwa shingiro urumva rero mugiye mu ibwirizwa shingiro n'ibintu by'igihugu cyose niyo muriko muraganira
mu ikete ryanyu muravuga ko mwashatse kwereka uhuru inzira EAC icamo kugira ngo icuka kize kibaciza mu Burundi mwemeza ko hari naho EAC yari ibwirije gukora ariko itigeze ikora kugira ngo ifashe u Burundi mwashatse kuvuga iki ngahaga sinduhije EAC icitakoze na cyane cyane
kuvuga ariko EAC yari ihari i Arusha mu gihe hasinywa amasezerano y'amahoro i Arusha hanyuma hatanguye ingorane mu Burundi mu 2015 EAC yaragerageje kugira kurondera iyo mitobe nyinshi mugabo ibintu byabibandanya murabyibuka ko habaye ibiganiro byari bihagarikiwe n'umuhisi Mkapa hanyuma ntibabibandanije nta bushake babishyize mu byo twashaka kuvuga ikindi nifuza yuko abantu benshi bumva ni uko ingorane zo mu Burundi nizo zama zizana ibibazo mu gihugu cya Congo cyane cyane Congo ijya Kivu y'Amajyepfo mu Burundi hatekanye kivi ya majepfo ilitekanye mwibuke neza mu 2005 aho twatora tugatora neza hanyuma sendebe igashyira ku butegetsi ivuye muri Kongo aho yaho irwanira mu Burundi bitekanye Kongo yaramaze imyaka irenga 10 itekanye
bisigura
kuja mu bibazo mu 2016 ari uko mu Burundi dusubiye mu bibazo
bisigura ko isano iri hagati isano iri hagati y'umutekano uhungabana muri Kongo kwera mu Burundi muvuga ko bitagenda ni ryahega Alexis Nduhije
isano nuko uko haboneka ingorane mu Burundi abarundi ubwa mbere barahungira muri Kongo ubwa kabiri uko leta y'u Burundi yibaza yuko ishaka kwikingira ica itanga ibigwanisho muri bya migwi yitwaje ibigwanisho muri Kongo bya bita le groupe d'armée
hari ibyemezo bihari kuri ibyo
biruzuye mu bashaka muragenda muri iyo mibirambi cyo kuba ama groupe d'experts barabyandika ibindi baratanga amatoni ibigwanisho birazo
ku ruhande rwanyu muvuga yuko bashobora kuba bafashwa na leta y'u Burundi ariko hari n'urundi ruhande ruvuga ahubwo ko hari imirwi igwanira muri Kongo irimo nka Red Tabara babegeka ko sinzi ko muyema ngaca nk'imutayemanga bakavuga ko nabo babagira uruhara mu guhungabanya ubu mutekano izo zagirije ibyo murabivuga ku iki gasinduhije
Red Tabara barafashe ibigwanisho kubera yuko bashaka gusenya ubutegetsi bw'u Burundi biciye mu nzira y'ibigwanisho twebwe duhanganye na leta y'u Burundi biciye mu nzira ya politiki ariko rero twebwe Red Tabara ntacyo dutwaye twebwe dusimburana na leta y'u Burundi na Red Tabara ifite ibibazo na leta y'u Burundi nicyo gituma tuvuga twicarane na leta y'u Burundi kugira dutore inyishu twese hamwe ku bibazo byo mu Burundi aho rero Red Tabara yagira ingufu igasenya ubutegetsi bw'u Burundi ni mwibaza yuko genzurira naho niho aho niho mpagaze rero
abayibegekano
dufitaniye na Red Tabara ariko twebwe turemeza yuko Red Tabara irwanya leta y'u Burundi na twe tuko turarwanya leta y'u Burundi biciye mu nzira za politiki
nuko ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dufise abarenga ijana batungikiye amamesaje yabo kugira ngo dushobore kubakura ariko tuje ku mirongo ya telefoni Alexis Nduhije mudukunde muce muza mu ishuri tubazo twabo turahera kuri Ferdinand ikaze ku ijwi rya Amerika uherereye he Ferdinand
ni mu muri Turukana mo ni intara ya Turukana muri Kenya
akabazo kwa Alexi Sinduhije wa MST twagutumije muri sanga y'uno munsi.
Barabirengeye kuganira na leta ngo ari byiza cyane kuko kuganira iyo umuntu ari kuganira n'uwenda bagomba gutora ingorane isanzwe ihari. Ariko nagomba kumubaza hamwe ibyo biganiro byo kwangwa na leta y'u Burundi biteguye cyangwa biteguye kudashaka kora iki.
Hamwe leta y'u Burundi yo kwanga ibiganiro tuzobandanya tuyirwanya tuzobandanya tuyirwanya mu bya politike tuzobandanya duhimiriza abarundi kuva mu bwoba kuko ejo bitebuke abarundi bazote bave mu bwoba irya leta bayihagurukire bayirwanye biciye mu myiyerekano biciye mu kwanga kuja ku kazi biciye mu kureka kurema amasoko ivyo bizote babishike ko abarundi bazote bave mu bwoba abarundi ntibazokwama bemera kajya karenganyo ntibazokwama bemera inzara ntibazokwama bemera yuko abana babo bapfira mu maso kubera inzara cyange bijya kubanyaga ibyabo kubanyaga amazu kubanyaga amatungo bizotegerezwa guhagarara rero tuzobandanya duhimiriza abarundi abandi nabo bariko baragwanya leta nabone tuzobandanya nabone tugerageza kuraba yuko dushobora gukorera hamwe twese kugira ngo tuganye leta ushobora kuzoyirandurana n'imwe
hariho ku kabazo yarabajije Ferdinand ariko nanjye nongeye ko akanje yaragerageje yasiragerageza muri azi ko ibyo biganiro bitakunze ko leta y'u Burundi yemera ko mwicarana mukaganira niko mubibona hanyuma ingufu
tusaba yuko yase ahubwo yobifata mu mime tukagiranira ibiganiro tukava muri bya ngorane
hama ingufu
Kenya bigeze yigerageza n'ikintu na kimwe
Kenyatta ingufu mbona azogira muri ivyo EAC itashoboye kugira muri kahise zihagaze kuki izizere biri hehe by'uko ico bamwe batakoze we azogishobora nka nk'umukuru wa EAC kuri no nshuro
bo ugambere barashobora barashobora gufatira ibihano leta y'Uburundi babishatse kugira ngo bayigondoze ibyo mu biganiro kugira ngo leta y'Uburundi ya kera yatorwa na Buyoya ibyo mu biganiro barifatiye ibihano yaja mu biganiro hamwe na n'imigambo ndetse icyo gihe yari imigambo ya Frodegu n'indi migambo yitwa G7 barifatiye ibihano yaja mu biganiro turashika kuri kijya kurajya amasezerano ya Arusha n'ubu ubu babikeneye babishatse bashatse kubishyiramo ingufu bo bikora bakagira barashobora gufata ibihano leta y'Uburundi yo mu gihe yokwanga kuja mu biganiro ikazoteba ikemera ikagondoza ikagenda mu biganiro tukavugana kandi ibiganiro twukora nivyomara imyaka nka birya biganiro vy'Arusha kuko ibintu vy'Uburundi vyaravuzwe vyaraheze igihambaye ubutegetsi bazobubisikanyako bute biciye mu matora niko babutwaye mu bihe by'Arusha nibaze twicare duhereze ubutegetsi abanyagihugu abaribo bonyene bitorera ababatwara nabisubiyemo bitorera ababatwara
ivyo bibaye bakemera mu kayaga ayo matora dufate nk'ivyo biganiro baravyemeye birabaye amatora muravuga ati ivyabaye ntimunavyemera mu 2020 ayo matora muzoreka babandanye iyo manda ihere muri 2027 hama baze babandaniriza ku bindi canke vyiza vyose bigwamo imbere yuko ico kiringo kigera
bo izibiringo ntazo turimo ivyiza nuko boza batukicara tukavugana hanyuma ariyo iyo nzize iyo manda y'iwabo bagashaka bakayigeza iyo singorane igihambaye bariyabuteko nuko bemera bakaza tukicara tukavugana tukagirana ibiganiro vy'ingene amatora azogenda amatora atazokwigera asubira kwibwa ni vy'amadele vy'ibiringo ngo manda zabo canke sivyo bikenewe cane ibikenewe cane nuko twicara ibiringo tuzobishinga ari uko twamaze kumvikana
turafise na Musavyi kundi murongo wa telefone Musavyi ikaze ku ishuri rya Amerika
ego nuyo cane
ndi buherehe Musavyi
Je ndi mu Burundi.
Mu Burundi ahagana he nimba atari banga.
Oya siwanga ndi muri ara Cankuzo.
Akabazo kawe ka Alexis Nduhije twagutumiriye uno munsi muri Isanga.
None Alexis Nduhije ko mama numva kenshi iyo muri mwama mushira ibidomo ibintu by'ibihano imbere. Ariko uko kuba ari ugukunda domo abenegihugu bo mu Burundi muzi n'ingaruka mbi ibihano bigirira abenegihugu
abanyagihugu abababaza cyane ntibagira abatwara naho nubu atabihano bihari abanyagihugu barababaye kandi barababaye cyane gusumba rero ngurumva si kuvuga yuko bazanye bashyizeho ibihano byotuma bitora inyishu ku ngorane barimo bagasaba bakazivamo ko bababaye nubu abanyagihugu barababaye abanyagihugu bararenganywa abanyagihugu baricwa abanyagihugu barangazwa abanyagihugu baranyagwa ivyabo uyo arashobora kuba ari mu basendedede cyangwa afite ibyo bamuha cyangwa afite ibyo abasaba nta ngorane ni byiza mugabo ntaje kuvuga ngo abanyagihugu no munsi barababaye abanyagihugu barababaye nubwo bozana ibihano ego byabaza byabaza kurusha uko ubuntu bwabaye
Alexis Sinduhije atwara mugambwe MST utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi ikiganiro cyose cyuzuye cihariye twakoranye mushaka kugisanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu ko mujahanditse muri isanga akari rero no kuri kino kiganiro gice cigice gito twagiranye na Alexis Sinduhije duce dusozera makuru yo kuri no mwanya dushimire abagize ara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri micro Mariko Marajo Diane ni nahazwe yakoze Nadia Taha yegeranije ibiganiro vyacu na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma amakuru n'ibiganiro vyino saha vyari bihagarikiwe na Etienne Karekezi nawe nyene yakenuye ahanje tubaza kongera saa moya n'iminota 30 makuru azobagezeho ijyanino ku isi mukurindira mandanye muryoherwa ni rutonde rw'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.